Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 12 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Yarafise urugumano nini mu mutwe ariko umunsi imodokari aho yajyanye ni ku modokari nyine nta maraso ahari. Nubwo nitwavuga ngo umuntu ari muzi yashitse akiri muzima nuko yayagize ntitushobora kumenya.
Uyu ni umwe mu banyagihugu babonye ikiziga cya Sitani niyo nizigiye yagandaguwe n'abantu bataramenyekana. Inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye ingingo yo guhagarika umugambwe MSD mu kiringo cy'amezi atandatu hamwe n'inkuru igandagurwa ry'umukenyezi akora muri COPEC ishami rya Ngozi mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuntu akorera ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu mu Burundi yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira uwo wa gatatu gushika ubu abamwishe ntibaramenyekana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ikiziga cha Stani niyo nizigiye yakorera ishyirahamwe Giriyuja rimuyita hagati y'abana bo mu ibarabara catowe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri iruhande y'umuhana wiwe muri karitsiye ya Kinanira ya gatatu iri muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Yatowe munsi y'umuduga wiwe nk'uko bisigurwa n'uwasanzwe akora akazi ko gucungera umutekano hafi yaho nyakwigendera yaba.
Imodoka yaraje irahinda hari minwi zigeze gushika ngaha haye cha Karagisona kuba yarashitse kuri porotaye no kuba atashitse no Karagisona ngaha naje japane kubona turi hirya mu ndani mu rupa ngumva imodoka ihinze na Karagiso gusa numva imodoka irazimye. Hanyuma ncandacisha ndakoresha ko dusanzwe dukora mu kazi turi ndarunguruka hanze ndabona ko amatara y'imodoka ari yakije magabo imodoka itariko irahinda ncandacisha ku yindi porotaye yindi yindi ndaraba ndashobora kugana kubona ko imodokari iri naho iri kuraka amatara nta muntu n'umwe ushobora kubona. Nihweje neza ndashobora kugana kubona ko hari umuntu ari munsi y'imodokari nca ndahamagara mugenzi wanjye nca turagenda turadodora turatabaza ababanye.
Bamaze gutabaza bahavuye begera ivyo babonye vyerekana ko umuhisi ashobora kuba yiciwe ahandi bene kumwaka ubuzima bazana ikiziga ciwe.
Yarafise urugumano runini mu mutwe ariko umunsi imodokari aho yajyanye ni ku modokari nyine nta maraso ahari. Nubwo nitwavuga ngo umuntu ari muzi yashitse akiri muzima nuko yayagize ntitushobora kumenya. Hanumviye umuryango uhindiwe ko naho narabye sinashobora nza kuko natije kugira ubwoba na jewe kuri bayi nateza kubanza guhamagara ubundi tuba babiri tukarindisha ntituratsinde turabe kuko biri hafi y'irembo ryacu. Rumva bibari hafi y'irembo ryacu n'ubundi tugeza kurunguruka tukaraba kuko n'ubundi n'imodoka ari iwacu isanzwe idakusuperiza mu ijoro iri bwaze.
Abakozi bo mu ishyirahamwe Giriyuja bamenyesha ko gushika ubu atawovuga impamvu zatumye mugenzi wabo yicwa. Basaba igipolisi kugira amatohoza yokwerekana ukuri ku vyabaye.
Icyo nta muntu yabwatubwiye ko bafitaniye ingorane twababaye cyane.
Stani yari umuntu mwiza umugwaneza afasha abandi bakozi. Twebwe rero n'urupfu ruratubabaje tushikeneye kumenya ibyabaye kuko n'ejo twari kumwe jebe ariko ndankadira abana tuba turi mu kibuga hajya mu Kabondo kuri Centre Football Forum yasohotse jewe ndiko ndankadira abana mu kibuga agiye yasohotse umugoro wa mwiza agiye yasohotse tuje tumvuga tarataje twaguye mu gahundu tuvyumvise ko n'urupfu rubabaje hari umuntu mwiza umuntu ukorana neza badufashe kugira amatohoza ababimenyereye cyane cyane igipolisi kuko nico nico kijejwe dufasha abana bo mu ibarabara gufasha abana bo mu ibarabara n'ivya politike n'ibisa.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi asigura ko igipolisi cyatanguye amatohoza. Moise Nkunziza amenyesha ko igipolisi kijejwe kugwanya no gutohoza kubugizi bwa nabi recherche criminelle mu Gifaransa arico kizotanga umuco kuko havugwa ibintu bitandukanye ku rupfu rwa Niyonizigiye. Stanin Niyonizigiye asize abana batatu n'umukenyezi. Eloge Uri Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ni inkuru y'ubwicanyi. Ni inkuru ivuga ko umukenyezi akora mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC ishami rya Ngozi yaraye agandaguwe acumiswe. Uwamugandaguye yamaze gufatwa nyuma yaho yemereye icaha. Sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yacimucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwe bwose. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Uwo mukenyezi yaraye agandaguwe yitwa Nizigimana Everine yarajejwe igisata gitanga ingurane mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC mu gisata cyayo cy'Ingozi. Yagandaguriwe muri karitsiye ya Kinyami ya kabiri mu gisagara cya Ngozi ahasanzwe aba hari nk'igihe cy'isaha imwe n'igice ku mugoroba wo kuri uwa kabiri. Mu gitondo cyo kuri uwa gatatu twashyitse mu kibanza yagandaguriwemo. Hirya yacyo gato turahasanga umwe mu bamuserutse ko araheza aratwiganira uko vyagenze.
Uko vyagenze nyine nuko natwe twageze twumva umugore avuga ikinduru ngo baranyishe ngo baranyishe hama natwe tugageza gutabara uwo mugabo ashatira amufata garagerageza kuvanga siwe mugabo ijagiye kwitwemeza nuko twabonye iyo mbuga ica ya muzibuje iri impande yaho hantu nyene impande y'ikanepu hama nyene umugore bamujanye kwa muganga mugabo nawe turamufata turamushikiriza nyine azeje umutekano baramudugana
uyu mutama nawe nyene yarahashitse
yego abajejwe umutungane ku bintu byarayo bibaye twogisaba gose kuko hari ahantu tutatwumva habaye impanuka amwe n'izonya bisha umuntu wagira gucyanya kukaza umuntu mu mubanye iminsi n'iminsi ngo acyari mu matohoza twe twosaba yuko umuntu akoze ikosa nk'igihunya yishe yarabitumbira aherekeje umuntu wapfa ku kazi agenda amuherekeje twe twosaba yuko ubutungane bwokora nyine uwo muntu agahabwa igihano
ivyo uwo mutama yasaba mu masaha y'igitondo cyo kuri uwa gatatu ubutungane bwavuye bubishyira mu ngiro sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yaciye isasa ikibiriraho mu ntara y'icese y'ivyaha bikomeye ica irengutsa ubwa mbere senonda yavugwa uwo nawe niwe yahagaritswe yagirizwa ubwo bwicanyi yashengejwe n'umushikirizamanza wa parake ya Ngozi ku caha cyo kugandagura Nizigimana Everine kandi yabiteguye sentare imaze kubaza uwagirizwa icaha ico abivuga ko yatebye kuvyemanga sentare yaciye imusaba kwisigurira uko yateguye ubwo bwicanyi abo babuteguranye n'icatumye abutegura akabushira mu ngiro Zenonda yavugwa yamenyesheje sentare ko integuro imaze imyaka ibiri yasiguye ko yasavye ingurane ya mbere mu ishyirahamwe Kopeke arayiriha aca asaba iyisununuye ntiyayironka ingorane yasaba yavuye ku miliyoni zitanu yasabye ubwa mbere ija ku miliyoni mirongo itatu na zitatu yasabye ubwa kabiri uwo mudandaza yemera ko yariko arahomba avuga ko yagandaguye Everine amuhara ko yamubereye intambamyi yo kuronswa ingurane yifuza sentare yamubajije ko atabandi bakoranye uwo mugambi yavuze abagabo babiri yamara sentare yamwibukije ko kwemanga icaha bisigura kubwiza ukuri sentare abari bagize sentare bafatiye ku matohoza yakozwe n'umushikirizamanza aho yavuze ko abagabo babiri bari mu bo afitiye akazikira kuko bazurumanye amafaranga umuco w'ingene bagiranye umugambi n'abo afitiye akazikira ntiwabonetse uwaserukiye urunani rw'amakopeki mu Burundi Fenakobu yavuze ko waraye agandaguwe arengana yasiguriye sentare ko ishami rya Kopeki rya Ngozi rifite uburenganzira bwo gutanga ingurane y'umuriyoni umwe gusa ayarengayo agatangikwa ku cicaro gikuru mu gusozera sentare yasavye umushikirizamanza gusozera imburano ziwe uwo nawe yasabiye uwo yashengeje umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose yasabye sentare ko itoha agaciro ukwemanga icyaha asigura ko asa n'uwemeranye acamenyesha ko mu matohoza yamwemereye ko atekanye mu gihe yarahejeje kwica uwo mukenyezi umuryango wabuze wasabye indishi ya byose hamwe ingana n'imiliyoni amajana abiri na zitatu n'ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bine Fenakobu isaba imiliyoni mirongo ibiri kuri ico gihano co gufungwa uwashengejwe yavuze ko abona neza ko atari akwiye no gufungwa intaye imugiye imbere ahava aremera ko yakoze ikosa rikwiranye no gufungwa imyaka itanu kundishi yasabwe Zenonda yavugwa yasabye ko yorihwa n'amashyirahamwe y'ubwishingizi cyo bita assurance mu nyuma aca avuga ko atani igiceri cy'amafaranga atanu azoriha urubanza rwamaze nk'isaha gumvirizwa ruca rujya mu mwiherero inyuma y'iminota nka mirongo itatu ruca rurasomwa ndayavugwa Zeno yagiriwe icyaha cyo kugandagura Everine Nizigimana yabiteguye acanishwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose yakiriwe gutanga amafaranga angana miliyoni ijana na mirongo ine na zine ibihumbi amajana icyenda na mirongo ine na bitatu ku ndishi zose yasabwe umunyororo w'imyaka amajana indwi na mirongo ibiri n'ine ukazoshobora kwiyongera kuwo gufungwa ubuzima bwose mu gihe hatoriha indishi n'ihadabu ya leta ingana n'amafaranga ane ku ijana y'indishi yakiriwe gutanga
Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Umugambwe MSD wahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu. Ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe MSD yafashwe n'umushikiranganji w'intwari yo hagati Pascal Barandagiye. Umushikiranganji Barandagiye yagiriza umugambwe MSD ibintu nyamukuru bine birimo gushinga umurwi witwaje ibigwanisho urwanya leta y'u Burundi biciye ku mukuru wawo Alexis Sinduhije, kuba abanywanyi b'umugambwe MSD baguma basubiramwo inyifato yo gukokeza ubugizi bwa nabi n'urwanko hamwe no kuba warahonyanze amateko n'amabwirizwa bigenga imigambwe mu Burundi. Umugambwe MSD barahakana ibirego bagirizwa. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Peter Senshimimana, umuvugizi w'uyu mugambwe. Tubatega amatwi.
Ubwa mbere na mbere, nta gishasha kirimo guhagarika umugambwe MSD nk'uko babivuze, kubera yuko ibintu bimaze igihe batubura. Ntagishasha rero kirimo kuvuga yuko bahagarika umugambo MSD, kuko guhagarika umugambo nta biriho bisumba kwangaza indongozi z'umugambo MSD guhera kuri nyakubahwa umukuru w'umugambo Alexis Sinduhije ukaja ku munyamabanga mukuru w'umugambo nyakubahwa François Nyamoya, ukagenda ku barongoye intara n'abarongoye amakomini. Bose barangajwe ntibari mu ngo zabo, ntibari mu gihugu cy'u Burundi. Uciye ugenda ku barongoye intara, barongoye amakomine, bamwe bamaze kugarurwa, abandi bataye izabo. Ibyo nta gishasha kiriho kiza gisumba guhagarika umugambwe uko bo babivuze, kuko wasanzwe warahagaritswe n'ubundi.
None se ko mu byo leta y'u Burundi ibagiriza harimo gushinga umugwi witwaje ibigwanisho n'urwanya leta y'u Burundi, ibyo bintu byo mubivugaho iki?
Ubwa mbere na mbere nagira mbanze ndakumenyeshe neza ko ntagomba guhindura ibyo nyine icyubahiro umugambwe Alexis Sinduhije yashikirije. Twebwe kurwanya nkuru nziza nta kosa ariyo tubibonamo, kandi nta n'itegeko na rimwe tuba turenze, ahubwo tutamurwanya ibyo ari amakosa akomeye cyane, kuko kutamurwanya ni ukwemera umukuru w'igihugu w'icyaduka adakurikiza amategeko. Twebwe rero umuntu wese azorwanya nkuru nziza uko azoba ameze kose tuzomushyigikira cyane.
Ubwo biravuga yuko mufite koko umugwi witwaje ibigwanisho?
Nakubwiye ko twebwe umuntu wese azorwanya nkuru nziza uko azoba ameze kose, naho azoba ari umuntu ashobora kumutera ibuye, twebwe tuzomushyigikira. Kutamurwanya ni byo ari amakosa kandi akomeye cyane.
Bwana Epitas Nshimirimana, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza dutegurirwa na Studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndaliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndabaramutse nonge ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nuno Greliana
umwe ni honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
Na jewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza
Uwundi turi kumwe ni honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza
turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishira hamwe giyemeje guhimiriza abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutsa mu kiganiro
yego murakoze kubona mwadutumiye
Uwundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute
jewe umugambi nka debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi w'intadebu kigwa radebu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwizo shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kuvyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo turabona yuko ibihe byahindutse ningingo jitari nke turabona yuko ari ngingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe ama icya kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira no vuga mu bindi bihe bya politique nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe bya aka karere ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashira hamwe nka za Sadek n'ahandi turabona yuko ibyuza shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi murano ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi disa niziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi nakarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zohindurwa mwipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Feneas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mwibwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo twakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunejereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya baragira amasezerano ayo masezerano abyara ibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu kibundi cyashobora kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingiro bamaze kwevariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryo hindurwa ku bwanyu ati ntiharagera
gusa ntiharagera ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndiko ndagwereka ko bidake ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa rya majya yahindutse uko itegeko bavuga ko ri dynamique ikindi naco urabye icuka cha politique kiri mu gihugu ukaraba ingenzi ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iri kirasambugwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho nabarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byo tuma idweza cyigiye idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntiri hinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba nti hari bwagiye
egome aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobore abanyagihugu gutoya cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo ni ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwirizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ibwirizwa nshingiro raba impanuro zihamba ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha niyo yabyaye constitution iri kirabwira ati nimureke banza mureke ibyo bibwirizwa nshingiro nimubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyiramo igihugu bya Burayi ariko rero hano bati ibyo bintu bireke Amerika idakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu mbe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwirizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hariho abantu benshi bari kubatanga impano bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bituba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hari ingingo y'199 mu gwiza shingiro ivuga ko ikintu cyose gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatosekaza ukushira hamwe gusubiza hamwe demokarasi icyo kintu n'igizo tumigwiza shingiro ishobora gusubirwamo byose biri kubitoseka zibyo byerekana ko ibwizwa nshingwe tose bo mugiye barisubiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishaka gusubira itoto
ego foste ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi ubu guhindura ibwirizwa nshingiro nk'abari mu mashira hamadaharanira ibyicaro vya politike
ubwa mbere hoho twebwe turi mu mashira hamadaharanira ibyicaro vya politike turafise ngene tubibona kuko tubivuga tuse ariko turaharanira inyungu cane cane kuko ivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduke cyangwa ariko barabitegura abanye politike kenshi barakunda kuraba ingene babishiramwe imitego canke babishiramwe amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukarara tuti inyungu iyo igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo nta wirirwa kubura bisubiramo abari ngaha barabizi na mushinga naye mutabaze nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baje kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovuga injyana rizari zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinyeri byari byarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ni byo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabana yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuza ati yamujana 1999 ivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosera ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gucaye caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyinca bicaka ikindi resha tugatuti rero context ihari imeze gutu context mwinge yavuga ati context context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
mwese mu kundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Facile Gebeyeru yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire kandi tubibutse ku ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Burundi Murundi naho twumvikanira kuri FM 94 n'icyenda na 95 n'ibice bibiri. Mushora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail akaba mu comment na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri ya radio yacu wewewe radio yacu VOA akaburungu comment. Turabashimiye kandi kuba nshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo muwandanye kumviriza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.